Abikorinto ba kabiri kigabane cy'11. Icoma mukanyihanganira ku bupfu buciyemwo kandi nubwo muranyihanganira. Ndabafitiye ishyari ryo kubw'Imana kuko nabahaye umugabo umwe niwe Kristo ngo ndabamushingire mumeze nk'inkumi itunganye. Ariko ndiyubara yuko nk'uko ya nzoka yahendesheje Eva kwirobeka kwayo kumbura ivyiyumviro vyanyu vyokoshwa mugaca mureka kugororoka n'ukwera mu vya Kristo. Kuko yahageze uwuzi wanyu akababarira Yesu wundi tutababariye, canke iyo mwakiriye iyindi mwemu mutakiriye, canke ubundi butumwa mutemeye, we muramwihanganira neza. Kuko nibwira yuko izo ntumwa zihambaye cane ataco zindusha na gatoya. Naho ndigihweje mu majambo, sindigihweje mu bwenge, kandi ivyo twarabiberetse muri vyose no mu maso ya bose. Canke mbega naracumiye kuko nicishije bugufi ngo mushirwe hejuru, ndababwiye ubutumwa bwiza bw'Imana ku busa. Nasahuye ayandi mashengero ndayaka ingero kugira ngo nkorere mwebwe, kandi aho nari kumwe namwe ngakena sinagize uwo ngora. Kuko wavukanye bavuye i Makedoniya bamaze ubukene, muri vyose nirinda kubagora kandi nzoshishikara kuvyirinda. Uko kuri kwa Kristo kuri muri jewe, ntawe uzombuza kwirata nyo mu ntara zo muri Akaya. Ni kuki? Nuko ntabakunda bizi Imana, ariko ivyo nkora nzoshishikara kubikora kugira ngo muze inyanduruko abagomba inyanduruko yo kuboneka nkatwe mu vyo birata.
Abameze batyo ni intumwa z'ibinyoma n'abakozi bagunga bigira intumwa za Kristo, kandi ivyo ntibitangaza kuko na Satani yigira umumarayika w'umuco. Nuko si kigoye ko abakozi we nabo bigira nk'abakozi b'ukugororoka, iherezo ryabo rizohwana n'ibikorwa byabo.
Kandi nongere kubivuga, ntihagire unyimvira ko ndi gipfu, ariko nimwaramuka munyumviriye mucyo munyemere nk'igipfu kugira ngo nanje nirate gatoya. Ivyo mvuga se ndabivuga nk'ijambo ry'umwami wacu, ariko ndabivuga nk'uvugishwa n'ubupfu. Nizwe yuko mfise inyanduruko yo kwirata, ko benshi birata iby'umubiri, reka nanje nyine ndavyirata. Mwihanganira ipfu munezerewe kuko mwibereye abanyabwenge. Murihangana y'umuntu abagize abaja, iyo abariye, iyo abafashe, iyo yishize hejuru, iyo abakubise urushe. Ndabivuga nk'isoni, bisa naho twaho twabagizemo intege nke. Ariko ikintu cyose gitera umuntu gushiruka umwete ndabivugishijwe n'ubupfu, nanje kirabintera. Mbega abo n'Abaheburayi, nanje ndiwe. N'Abisirayeli, nanje ndiwe. N'urubyaro rwa Aburahamu, nanje ndirwo. N'abakozi ba Kristo, mvuga nk'umusazi, ndabarusha. Ndabarusha mu butame, ndabarusha gushirwa mu mabohero, ndabarusha mu gukubitwa kurenza urugero. Kenshi nari mu irinde ry'urupfu. Abayuda ibihe bitanu bankubise imoko 39, ibihe bitatu nakubiswe ingage, igihe kimwe natewe amabuye, ibihe bitatu ubwato bwaramenekanye, naraye mu kiyaganirirwaho. Nari mu ngendo kenshi mu irinde ry'inzuzi, mu irinde ry'abambuzi, mu irinde ry'ubwoko bwacu, mu irinde ry'abanyamahanga, mu irinde ryo mu bisagara, mu irinde ryo mu bugaragwa, mu irinde ryo mu kiyaga, mu irinde ryo mu bigira abavukanye, mu butame no mu bucumu kure. Ndara amaso kenshi, ngira inzara n'inyota, mara ubusa kenshi, nicwa n'imbeho nambara ubusa. Kandi ntarinze kuvuga ibindi, hari kinza kuko bukeye n'umwitwariri kw'amashengero yose. Ninde adakomera, nanje simba udakomeye. Ninde agira ikimugwisha, nanje isoni ntizinyice. Namba nkwiye kwirata, nirata iz'intege nke zanje. Imana y'Umwami Yesu ni yose ishimwe ibihe bidashira, irazi ko ntabesha. I Damasiko icegera cy'umwami areta carindishije igisagara cy'abanyadamasiko ngo bamfate, bancisha mu kadirisha k'uruhome rw'amabuye, ndi mu gisangaza, ndahunga ndamuva mu maboko.